Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa 9 rusama mwaka 2024 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye nawo mudukurikira muherereye nongera ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakristo yinjira rya Yesu Kristo mwijuru. Uno munsi amakuru twabateguriye aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari biziga bitatu vyatowe ku munsi wa kabiri no ku wa gatatu ku musozi muhafu uri muri zone muzie muri komine Gyaro n'ariya mu ntara ya Rutana. Abo bantu ngo boba biciwe ahandi baza gutabwa kuri uyu mutumba nk'uko amakuru ava ngaho kuri uyu mutumba abimenyesha. Igihugu c'u Burundi ngo cuziyemwo abanyonyezi atakindi bashoboye atari kwiba amatungo y'igihugu. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga yuko abarundi bagoye gutwara ko ahubwo yotuma atwara igihugu c'abayahudi mu gihe ca Yesu Kristo. Murunani Sefora Arusha wababona ko iyo mvugo iteye isoni kandi yuzuye ibitutsi. Muraza kubikurikira murano makuru. Kukingira watanzi nguru kumenyesha makuru niyo mingi umu gawiwe. Ivyo bivugwa na Frederike bambuga inyumvira arongoye urunani Sefora Arusha ninyuma yo aherutse kwemezwa mu nama nshingamateka itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha makuru aho mu ngingo yaryo aho umumenyesha makuru ashobora gusabwa gutanga isoko yakuyemwo amakuru. Abasubiye kubaramutsa nongera nsubira kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'umutekano. Ibiziga bitatu vyaratowe mu kiringo c'iminsi ibiri ejo na hejya ejo ni hariya ku musozi muhafu wa zone muzie muri komine Gyaro ni mu ntara ya Rutana. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko abo bantu boba biciwe ahandi baza gutabwa kuri uwo mutumba bikanugwanugwa ko bo barabanywanyi bo mu gambwe CNR bamaze iminsi bafatwa bakabugwa irengero. Abanyagihugu bagasaba ko amatohoza yokorwa kugira ngo ibyo biziga bimenyekane n'ababizanye ngaho bashobore gukubitwa intaye mu gahanga. N'inkuru tubaza Bonfils niyongere.
Nkuko amakuru wava muri komine Giharo bimenyesha, ibyo biziga bitatu byatowe ku musozi muhafu wa komine Giharo. Uwa mbere yabonywe n'abahita ku ibarabara rivimuzi yarije Giharo hari ku munsi wa kabiri uheze ku igenekezo rya Ndwi Rusama hafi y'ihinguriro ry'amavuta. Ababonye ikiziga ciwe bemeza ko yishwe yabanje kuburizwa igufa kuko mu mutwe yari yuzuye ibikomere. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa kuri uwo mutumba. Abapolisi n'abajejwe intwaro baciye bajana ikiziga ciwe mu burukiro vy'ibitaro vy'akarere ka Gihofi hafi y'ihinguriro Sosumo. Uwo munsi nyene ikindi kiziga catowe kuri uzi mu buvuzi. Ico kiziga kitatowe kumenyekana biravuga ko yoba ari umuntu yabuzwe irengero kuva ku wa gatatu w'indwi iheze gitogwa ejo ku wa gatatu nyene. Ico gihe bariko bashingura umuhisi yarobwe mu ruzi mu buvuzi habonetse kuri urwo ruzi nyene ikindi kiziga kirereyemba. Coco nticashoboye kurobwa kuko abajejwe intwaro bavuze ko ata miti yari ihari yo kubanza kwisiga imbere yo kukiroba. Ariko rero ngo bemeye ko bashobora kukiroba kuri uyu munsi wa kane. Amakuru atandukanye avuga ko abo bicwa boba hari abanywanyi b'umugambwe CNL banyuruzwa mu bice bitandukanye muri ino minsi. Abanyagihugu bagasaba ko amatohoza yokogwa kugira ngo abantu bamenyekane n'icabishe kimenyekane. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka mustantere wa komine Giharo kugira ngo agire ico avuga kuri ayo makuru.
Arakoze Bonfils niyongera amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata ca politike. Umugore w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko igihugu arongoye kigoye gutwara kuko kirimwo abanyonyezi benshi b'amatungo ya leta. Ku bwa Evariste Ndayishimiye avuga yuko yofuma atwara igihugu c'abayahudi mu gihe ca Yezu. ibyo yabivuze kuri uyu wa kabiri uheze hariya mu ntara ya Mwaro mu nama yagize indongozi zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu akavuga ko agiye guhangana nabo bose banyuruza amatungo ya leta bimonogoje mu Burundi. Evariste Ndayishimiye:
nta gihugu kigoye gutwara ku Burundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe cya Yezu ubona dushobora kwibwa amezi abiri y'igitoro ku mwaka kandi abonyene bayivye bakaba ari bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze kandi bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba muri abambere kabisa none karani seti miliyo dodora samezi abiri y'igitoro camwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu cinsigaye nimvira nk'abantu Imana yabumvye kugira bice Burundi dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke mutayata nanjye navuze tuzoburana tuyaharure neza no Burundi bubimenye ayo mwifite nge nangana tuzoruca kabisa ivyo mutunze tuzoja kubizana kuko byose byavuye mu mahera y'abarundi ntimuzashaka kudutungana muri iki gihugu hingiro baza runeke gusa nimwaba rero ariyo misi mufise gusambura Burundi tugira duhangana n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turabikwaza tuneze.
Urunani Seforo Arusha ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta rubona ko iyo mvugo yuzuye ibitutsi n'iterabwoba itabereye na gato kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Ubwo Runani ukabona ko hakwidoga umukuru w'igihugu yarakwiye gushengeza abo yagiriza bagakubitwa intahe mu gahanga nk'uko ibwirizwa shingiro ribimurekurira akava amajambo akaja mu bikogwa katabishoboye naho yoca atangiye imihoho kuko akazi kazoba kamunaniye. Ibyo bigwa na Jean Bosco Rwigemera n'icegera c'umukuru w'Urunani Seforo Arusha.
Umukuru w'igihugu agira mare imyaka hafi ne ari ku butegetsi hanyuma ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi riramuha ingufu zose zikwiye zo kugira ngo yigize kure ashengeze abo bantu baje imbere y'ubutungane. Ariko aribagira yuko ubwo bubasha ahabwa nibwirizwa nshingiro yuko butambusaba kuja kwa nama imbere y'intahe akavuga yuko bagiye kuburana nibatsindwa bahanwe yatsindwa nawe sinze kwa zohanwa canke ingene bizogenda cyane ko bazomuharira ibyo byose mugabikerekana yuko menga abatukanisha avugishe ariko afise nubwoba ko niyovuga yuko ngo agiye kuburana n'abasuma kandi ubutegetsi yabahaye naho yobakura sitongo siragi ryabase n'amabanga bashizwemo kugira ngo bakorere umunyagihugu. Mu gihe rero umuntu ayo mabanga amunaniye arakinjura akinjujwe niteye kugusa ihinduka kumbure ari bya kurikiranwa ko ubutungane bukamukurikirana mugabo mu mvugo ya president wumva yuko afise ubwoba umenga abo bantu arabatinya umenga abo bantu bari hejuru yiwe. Ikindi umuntu yovuga nuko hari imvugo y'ukuri itabereye umukuru w'igihugu kuko ibyo atukana nibyo gucokorana si ibyo gutuka abategetsi ngira ngo nukwikura ibivumvuri hanyuma ejo bizoce bihera bigarukire ngaho kuko nta kintu muri Seforo Arusha twovyitegamwo kuko turabimenyereye aravuga hanyuma abajambo agasigara ngaho ngirango ni nacyo gituma batamwubaha ko baramumenyereye yuko ari amajambo gusa.
Muri Seforo Arusha kandi basaba yuko umukuru wiwe Evariste Ndayishimiye yotanga akarorero keza imbere yo kwagiriza abandi n'ubugene dusubire dukurikire Jean Bosco Rwigemera n'icegera cya Seforo Arusha.
Mbega burya muzima ninde hajya muri burya butegetsi yabawe canke abo bandi yakoranije atuka acokora muzima ninde kumenga nawe ni vyerade kuko inzego zimwegukira kumenga nizo nyene zimonogoje mu gukora mabi nka banki nkuru y'igihugu tukavuga ibijanye na n'ugwego gw'iperereza yabo byo bakora burya ntibigaragara yuko ari ubunyonozi kandi bukogwa buhagarikiwe n'iryo jisho n'uko kuboko k'umukuru w'igihugu rero ibyo avuga ngira ngo ntawe byosamaza twebwe muri Sefora Arusha ntibidusamaza namba kuko umwigisha mwiza yigisha atanga karorero ako karorero rero karabuze hakahari namba kuko ibyo tubona ntaco yaje asumbije abo bitwa ko bariko baramufasha ahubwo barafashanya muri yo nabi gukorera abanyagihugu natangerera karorero keza nico twanura natangira karorero keza nimba ari byo yivye nabisubize nagendera ukuri nagendere mu nzira igororotse bazoheza rero abo bafashanya gutwara bamukurikire kuko ngumwera uvibukuru ugakwira igihugu cyose
inzamba
tuve muri politike tuje mu gisata cyo kumenyesha makuru gukingira watanze inkuru kumenyesha makuru niyo nkingi y'umwuga wiwe ibyo byemezwa na Frederic Bambuga inyumvira arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha akavuga ko n'amahadabu bategekanya guca bamenyesha makuru mu gihe bakoze amakosa ku kazi kabo ari ugonyanga amategeko Frederic Bambuga inyumvira
amakuru aryoha n'amakuru yerekana ube gito bw'ubutegetsi ibyo rero bikagwa nabi ubutegetsi iyo babuze bati kuvuga uko bazotuvuga ntawuzofungwa kubera izombi ariko nka kurya no kuvuga nti sinzogufunga mugabo ntagira muri iryo tegeko utundi tuntu turiyo by'ukuri twotuma upfungwa mugabo udapfunzwe kuba umunyamakuru ni nk'iyo twavuga bati ugize ikosa ukariha hagati y'ibihumbi 500 n'imiliyoni n'igice ayo mahera si make urashobora kuyabura kubera ko wohembwa mwene ayo mafaranga yoba ari nde muri mwene uwo mwuga kandi no guca ihadabu cyangwa ibihano umuntu ashobora kuronka cyo nibaza kuba wihenze wewe uri umucamanza ubuzi igihugu cawe ingene kimeze ni kuvuga bo dawe mahera arashobora gupfungwa ntibaza vuge ngo yapfunzwe kubera ko ari umunyeshamakuru aho bazaba ko yapfunzwe kubera ko atarishe indishi cyangwa ihadabu yaciriwe urumva ni kwa gupfungwa cya gatatu niki kijanye nuko uwo munyeshamakuru hamwe yovuga inkuru y'agacamutwe ishobora kubabaza leta igakiza guhara ati nane wabikuye he kandi ntishobore kwerekana ko atari byo urumva ikigenda gutitiriza mu munyamakuru ati he muvuze iyo wayikuye aho bazo mutitiriza bazo bari bande nabo muri documentation na abapolisi n'abandi na n'umunyororo bazavuga bati vuga iyo wakuye iyo nkuru ahandi ho ifungwa nyene urumva rero mu ruhande rumwe twavuga tuti ni nk'uko umuntu yogira intambwe zibiri imbere hanyuma yigira imbere acagira izindi intambwe zibiri inyuma agasubira hahandi nyene rero nkavuga ni iri tegeko wabaye mwiza wa muzima nibakurimo nitwo tuntu tubiri
nayo kubwa Edi Claude Ninazwe umushingwa manza akaba numenyesha makuru avuga yuko iyo ari ngingo yo gusubiza inyuma umuga wo kumenyesha makuru Edi Claude Ninazwe numushingwa manza akaba numenyesha makuru
icyo umuntu yobanza gusigura nuko abashinga amategeko legislature bararavye basanga kugira bunganira igitabo mpana byaha kuye kujaho amategeko yihari yagenga ubuzi n'imyuga imwe imwe kunyungu z'umubano mu bantu societe aha twovuga nk'abaganga abashingwa manza n'abacamanza mu gisata cy'ubutungane abihebe imana n'abandi abamenyesha makuru rero bakaba batasigaye inyuma nico gituma umwuga wo kumenyesha makuru ugengwa n'itegeko ridasanzwe kubera uruhara rw'uwo mwuga mu kibano n'umuntu haro by'igihugu kubona rero umenyesha makuru ategezwa gukingira isoko ryaho yakuye inkuru biri mwugo rukurikirane rwo gukingira inyungu z'umubano mu bantu muri societe intware nayo nyine irimo gukingira cyane kutavuga isoko ry'inkuru biri mu nkingi zihambaye zigenga umwuga kumenyesha makuru mu bihugu byubahiriza gateka kazira muntu n'intware rusange kuko haba hari kwisha no kwizana mu gushikiriza ivyumviro biri mbere no mu nkingi z'amasezerano mpuzamakungu agenga gateka kazira muntu mu ngingo yayo ya 19 biratomoye kandi Burundi bwateye kwigikumu ubwa kabiri umumenyesha makuru kingira rero havuye amakuru yatanze ni no gukingira urya yatanze kuko ayo makuru ashikirizwa ku nyungu z'igihugu n'abanyagihugu ari naho umumenyesha makuru nawe ategerezwa kumenya uko amakuru ashikiriza abayubahirije amabwiriza nakarangamutima by'umwuga ntahave yikika nyuma y'iryo bwirizwa ngo abe uturira igihugu mu makuru yoba ashikirije kubera ko adatereza kuvuga aho yakuye inkuru.
Edi Claude ni narwa avuga kandi yuko kwibaye ngombwa umenyesha makuru ashobora kuvuga aho yakuye inkuru ariko hari amategeko bitegerezwa kwisunga n'ubunyene dusubire dukurikire Edi Claude nini narwa.
Bibaye nkenegwa umenyesha makuru aravuga aho yakuye inkuru aho naho suwari wese abimusaba biri mu itegeko n'umucamanza canke umugenza caha umuntu mbere yo gukora itohoza bivanye n'amakuru ashikirije kumbure bati umenyesha makuru ashobora kuduha amakuru atomoye kugira dukurikirane ibi bintu ariko urumva barakorana si bitumenyereye iwacu baca bamufata bakamugira inkozi y'ikibi ku makuru yoba yavuze aho kumwegera bakorane bavugane baca bamugira inkozi y'ikibi uyu munsi rero amakenga ntiyobura mu gihe mwitegeko bavuze ngo umenyesha makuru ategerezwa kuvuga aho yakuye inkuru no kubangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru muri rusange no gushikiriza ibyumviro kuko bamwe batanga makuru ari bo banyagihugu ntibazoba bacisanzura canke bagirire cyizera abamenyesha makuru mu gihe babatse ryabanga ryo kutavuga isoko ry'amakuru bashikirije iyo ngingo rero sinziza na gato izohubura n'ibyahuka mu gihugu cy'u Burundi kandi bari bagerageje gutera intambwe mu gukuraho igihano cyo gupfunga umenyesha makuru gukingira isoko ry'inkuru rero muri make nivyo bituma umenyesha makuru ashika hari inkuru zinyegezwa hama wa munyagihugu nawe akagira bwa burenganzira bwo kumenya makuru amwega mu gihugu mu gihe hari abagerageza kumbure kuyanyegeza kandi ari we babereyeho.
Ikwijyo twijya Edi Claude ni natwe dushiye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikira radio Inzamba agateka kawe na utaha.